Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa kane itariki 18 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Imishegetera gushika isaha mu ntara ya Muyinga itangwa kubura.
Uyu ni Eric Manirakiza, umuyobozi w'intara ibuvuzi ya Muyinga. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Mwaramutse neza Alois, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguri.
Mwaramutse Freddy, mwaramutse namwe mwese muriko mutega amatwi ijwi rya Amerika. Aya makuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Burkina Faso, aho inama ya ONU ijeje umutekano ku isi isaba ko perezida wa Burkina Faso n'umuminisitiri wa mbere bagizwe imbohe ejo kwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu barekugwa bidatevye. Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU, amenyesha ko uko ari guca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Burkina Faso. Mwamenya ko ejo kwa gatatu akagwi k'abasirikare binjiye aho abagize leta mu nama y'abashikiranganji bafata perezida Michel Kafando, ministre wa mbere wiwe, hamwe na bamwe mu baministre bagize leta. Abo bategetsi ntibemerewe gusohoka iyo ngoro. Iyo inyuma yaho abasirikare bararashe bashwiragiza abantu bari baje kwiyamiriza ivyo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Sherif Sai arongoye inama y'igihugu yifata kibanza ya Burkina Faso yarateye ivyatsi iyo nyifata y'abasirikare ba Burkina Faso. Amenyesha kandi ko abantu bashika bane ari bo bagizwe imbohe, harimwo perezida wa Burkina Faso na ministre wa mbere wiwe. Amatora ya perezida n'ay'abadepite ategekanijwe muri ico gihugu itariki ya 11 y'ukwezi kw'icumi, aho Blaise Compaoré yakuwe ku butegetsi n'abanyagihugu mu kwezi kw'icumi umwaka 2014, inyuma y'imyaka 27 yaramaze ku butegetsi. Umunyabanga mukuru wa ONU w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon kandi aranegura ingene leta ya Hongriya iriko irafata impunzi aho turi ku mugabane wa Buraya. Ivyo yabishikirije ejo kwa gatatu inyuma yaho igipolisi cya Hongriya gisutse bya vyuka bikoroza amosozi n'amazi ku mpunzi amajana n'amajana ziriko zirondera ubuhungiro ku mupaka igihugu cya Hongriya gihana n'igihugu cya Serbia. Ban Ki-moon amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu byazo, ko bakwiye gufatwa nk'abantu bafise icubahiro. Ban Ki-moon asaba abo bose bagwanira agateka ka zina muntu kuvugira izo mpunzi. Ati igihe cyose abantu bazotegwa amabombe mu bihugu byabo abandi bagatotezwa, nta nkeka ko bazoja kurondera ahandi hantu baba batekaniwe. Igipolisi cya Hongriya camaze amasaha 4 gitana mu mitwe n'impunzi, inyuma yaho icyo gipolisi cugariye inzira ikomeye cyane izo mpunzi zakoresha kugira zinjire ku mugabane wa Buraya. Muri Siriya, sekretari wa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry abona ko imfashanyo mu bya gisirikare Uburusiya buriko buraha Siriya vyerekana ko Uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa Siriya. Mu kiganiro John Kerry yagiranye na ministre w'imigenderanire w'Uburusiya ejo kwa gatatu kuri telefone, yamusabye ko yomusigurira neza icyo Uburusiya bugomba gushika ko muri ico gihugu cya Siriya. John Kerry ati kubona Uburusiya bubandanya gushigikira Perezida Assad bizotuma ibikorwa byo kugwanya imigwi y'intagondwa bitoroha, kandi nta nyishu za politike ku bibazo biri muri ico gihugu zizoba zigishoboka. Mwomenya ko Uburusiya bwarungitse muri Siriya abahanuzi n'abahinga mu bya gisirikare ndetse n'inteko zicungera umutekano mu ntumbero yo gushyiraho ikambi ya gisirikare hafi y'igisagara cya Latakia, agace perezida Assad akomeyemo cyane. Muri Ukraine, igihugu cya Ukraine kimenyesha ko kigiye gusaba inama ya ONU ijejwe umutekano kwaka Uburusiya ububasha bufise bwo guhagarika amategeko bivanye n'igihagararo ico gihugu gifise mu nama ya ONU. Ivyo Ukraine izobishikiriza mu nama ya bose ya ONU itanguza ibikorwa vy'umwaka itekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Inama nshingamateka ya Ukraine yaratoye itegeko rigamije gukuraho ububasha igihugu c'Uburusiya gifise cyo kubuza amabwirizwa ko arengana mu nama y'umutekano ya ONU. Ambasaderi aserukira Ukraine muri ONU yamenyesheje kuwa kabiri ko 67 ku bantu 193 bagize inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bashigikiye ico ciyumviro ca Ukraine. Uburusiya buraterera kure ico ciyumviro Ukraine igomba gushikiriza.
Urakoze Aloyse ku makuru uheje kudushikiriza. Utwara zone ya Kibago iri mu ntara ya Makamba yaraye agandaguwe bamusanze imuhiriwe kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu aho Ikibago hamaze gufatwa abasore bashika 37. Musitantere wa komine Kibago avuga kwa abo basore bariko bafatwa kubera ibijanye n'amatohoza, ariko mugambwe MSD bo bemeza ko hariko hafatwa abanywanyi b'uyu mugambwe. Ni inkuru ya Tabita Mukamson.
Ariko zino nishimwe atwara komine Kibago avuga ko ivyo bigoye kwemeza kuko abafashwe barabatagira ivyangombwa canke abafatanywe ibigwanisho, ngo hari nabafatanywe inko yarashe Bigirimana bayimbiye mu kinogo. Abandi bafashwe n'ugaruka ruvise karanga muntu zitari mu mategeko. Nawo Mustaneri nishimwe avuga ko hafashwe abafise ivyo bagira canke kumvo z'amatohoza mu mugambwe y'MSD. Bavuga ko muri 37 bemera ko bafashwe bamaze kumenyamwo aba MSD barenga 10. Umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambwe MSD amenyesha ko kuva hirya yejo aba MSD bagumye bafatwa aho Ikibago ku bwinshi, ngo hari n'abari mu nama y'umutekano yatumwe ko na Musitanteri nyine baca barafatwa.
Ngira mwumvise nk'ibiriko biraba za Makamba aho hari abanywanyi bacu babatumye ko mu nama y'umutekano ngira mwaravyumvise bagaca bacagura bakabafata, kandi ari inama y'umutekano babatumye ko n'umutekano yabaye hirya yejo. Yego, hanyuma muri iyo nama y'umutekano bacata gufata abantu bacu baje mu nama. Kuvyo maze kumenya gushika ino saha muri Makamba bonyene muri abo 30 bavugwa, maze kumenyamwo aba MSD 11 bafashwe muri abo. Maze kumva ko ahi Bujumbura amaze gushika batatu bashika mu biro by'iperereza, abandi siramenye ubushobora batwaye mu.
Nibazonkira Jean Berkimas muhuza bikogwa mu mugambwe MSD avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe muri iki gihe badafatwa gusa ahubwo no kwica baricwa, kandi ku bwinshi bikaboneka ko icwa cyane cyane ugwaruka kenshi yakicwa indongozi z'abandi. Nibazonkira asaba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gutwarira bose abamutoye n'abatamutoye bose babe mu mahoro. Akibaza ko aba MSD barundegwa buhongo kubera aribo biyerekanye cyane mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Ati niyo bagiye gusaka ibigwanisho hasakwa imihana y'aba MSD gusa. Ayo makuru Musitanteri wa Kibago arayakana akavuga ko abafashwe hari kumvo z'amatohoza, kandi abari batwawe ico gihe baciye barekugwa hasigarayo umukuru w'umutumba gusa.
Leta yarangije kubakira imiryango 32 y'abakene bimuwe ahazo kubakwa ikibuga mpuza makungu cindege cha Bugesera. Umunyamakuru wacu Eric yashitse kuri ayo mazu igihe abo banyagihugu bayashikira ku mugaragaro, aremeza ko ari amazu meza ariko ku ikibuga mpuza makungu cindege cyo gishobora kutazokubaka vuba kuko leta yatanguye kugitanga ngo bakirimemo. Inkuru twateguriye na Eric Bagirubusa.
Inzu 62 imwe ku gaciro ka miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ku miryango 62 niyo yubakiwe abakene bahoze batuye mu murenge wa Ririma Bugesera hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege. Aba bahisemo amazu kuko wari ufite isambu ya menshi ngo yari ihagaze kuri miliyoni 1,900,000. Ubwo twabasuraga hagana mu masaha ya 3 za mu gitondo byari byishimo ntangere kubatarigeze babaho mu nzu zirimo ibyibanze nkenerwa.
Aho bwa mbere naryamaga navuga nkavuga nti se mama hahantu ndini he nakanguka uko nagira ngo ngiye gutambuka nkabona muje ariko manga za denzi bibi nibyimo kayirima none ubwo nagiye kumenyera uko bitinze naryamaga rwose nakanguka ubwo akabiri niyo ntambuke gucya naba ntambuke nkumva ngo bishe mutwe kugibambasha kinyo koko nari naramenye kwinjira mu gitagira n'inzuye ari urugira umwe rwo ku muryango n'urwo mu gikari ariko ndakubuturoje ngakumva ndi kuvunyaguriza imfunguzo
ubuja gukingura amazi kuyima wampa imfunguzo kuja gukingura byarananije yuko nabyo narinze namenye gukingisha bwa bugufuri uzi
ninzu ku ruhande ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega cyakwifashishwa mu kubika amazi adakunze kuboneka Bugesera. Mu byumweru bibiri bamaze muri izo nzu cyane ko bari baravuye hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege ntaho bahinze inzara yavuzaga ubuhuha. Aba nitwa basanze mu ngo zabo bacaracaraga hafi yazo
turya guco tubonye tupfa kubona turamutse gusa mu gitondo tukongera tukagenda tutegereje leta ikizatumarira
kuburara bijya bibaho
turaburara ariko ase naburara nkaje kugasoze ngo naburaye ndifata ngaceceka nyine ukajya ngo nariye nyine mpfa kuba nafuze kano nkaka gatenge kabana nkuko nakambaye gafuze iyo mbonye uravuga turamuntu ari kawena nagafurishije iki imigwegwe ibiki kujya ngo gace tagira nesabone kwanza
kuburara bese ibyo kurya byo ni ukuvuga kukuntu kubihabwa n'Imana y'umuntu yabonye uturyo natwe nuko tubona rimwe mu munsi.
Twakomereje mu mudugudu nyirizina batujwemo mu murenge wa Juru.
Aramutse. Amakuru.
Yesa.
Azo ibyaraye.
Ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu nk'ibyo.
Biraboneka si byo kurya?
Yewe, byo kurya nyine no gushakisha umuntu abibonye. Nuko arabirya bidahari nabwo umuntu aravunereye.
Ntakigenda umuntu abonye igikoma. Nuko no kugishakisha nyine. Ngo wejeje udusaka. Oh hiri yo akaguhereza ati ushake mu gikombe cy'amasaka
n'ugorosha bigihe giti kikibazo cy'inzara ubuyobozi bwa karere ka Bugesera hatanga inzu 62 kagere yabazazi bo amafunguro y'ifu y'umutsima ibishyimbo n'amavuta bizamara igihe cy'ukwezi ndetse na matera kuri buri muryango nyuma y'icyo gihe bizasaba buri muryango gukomeza kwimenya aba baturage kandi leta yabahaye inka kuri buri muryango ndetse n'igishanga bazajya bahingamo ngo biteze imbere ibikorwa byose byagiyeho miliyoni 457 z'amafaranga y'u Rwanda
kandi ikibuga cy'indege aho kigeze kugira ngo haza iterambere rikomeye aba numva rero akarere ka Bugesera ahubwo nyuma y'ikibuga cy'indege kazaba ari umujyi ukomeye n'umujyi uzaba uyirenga cyangwa uruta Kigali cyangwa se bizaba bihuye kuko kiriya kibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga.
Uyu ni madamu Rivera Mukabaramba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atanga icyizere kiganisha ku iterambere rirambye ku bimu wahagenewe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Ibi bishobora kutumvikana neza mu matwi y'abamwe kuko hazuba ku ikibuga mpuzamahanga cy'indege na magingo aya hari abasaga 400 batarishyurwa miliyoni ziri hejuru ya 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda badafite n'uburenganzira bwo kugira icyo bakorera mu masambu yabo.
Ubwo tugategereza tukaja ku makonte batindaga ari gaza ubwo tugategereza bikaba gucuma kuja kubona tubona aho bayagabiye ngo amakoperative n'abashoramari nifuza ko banyishura amafaranga yanje
bakuri mangahe
bandi mu miliyoni 1,800,000.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ayo mafaranga yagombye kwishyura abaturage hari igiye kubwira ababishinzwe bakihutisha kubishyura. Madame Rivera Mukabaramba:
oya ikibuga cy'indege abatarishyurwabo aya mafaranga ari muri iyi budget cyakorwa no kugira ngo yihute nicyo umuntu yajya gukora minifra yashyize muri budget yagire muri budget y'abagomba kuyatanga arahari.
Ahazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera hashize umwaka n'amezi himuwe abasaga 300,000. Bamwe mu bimuwe batarishyurwa bahisemo kwimuka bakajya gucumbika mu baturanyi batinya urugomo rwabakorerwa kubera kwisanga mu matongo yabo nyine. Uba hateganijwe kuzubaka icyo kibuga mpuzamahanga cy'indege hatangiye guhabwa amakoperative ngo bahingemo. Nta gihe cyanyacyo kizwi ku gutangira imirimo yo kucyubaka. Uyu mushinga bamwe bafata nk'uwadindiye urasa cyane n'uwa hari hateganijwe kubaka stade y'icyitegererezo ya Gahanga Kicukiro mu mujyi wa Kigali, himo abaturage vuba na bwangu leta ikaba yarahabasubije mu bikorwa by'ubuhinzi. Eka kabagira ubusa, ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mukiya nchekeke magara hewanu chini mosisi mugenzo wa chujeni mukamusi yaganiye na muganga Eric Manirakiza umuyobozi inharayi wovozi yamuyinga ku kibazo chingwara ya malaria. Muganga Manirakiza aratangura avuga uko icyo kibazo cha malaria cyifashe mu ntarayi. Tumutega amatwi.
Twebwe nkuko mu gihugu cyose tubona yuko malaria ihari ni wacu mu ntari wacu ntiyadusitse inyuma cyane cyane muri kariya karere k'amajyaruguru y'igihugu. Malaria iriyo naho ibiharuro atovuga ngo hariho epidemi donc icyorezo. Malaria iriho mugabo turagerageza tukayirwanya uko dushoboye, hanyuma tugakoresha n'uburyo bwose kugira dushobore kuyikinga abanyagihugu.
Ubuse hafashwe ingamba ki kugira ngo murwanye iyo ndwara?
Nk'uko mu gihugu cyose iyo ndwara tuzi yuko ari indwara dutegereza kurwanya, harafatwa ingingo nyinshi muri izo mugambi ashobora kubabwira nk'ingingo iherutse gufatwa ku rwego rw'igihugu kuko tanga imisegetera ku ngo zose ziri mu gihugu. Ni ukuvuga n'intara ya Muyinga yararonse iyo misegetera kugira turabe yuko dushobora gukinga malaria. Niyo nzira ya mbere yo kurwanya malaria ihari no mu ntara ya Muyinga, niyo kubanza kwikingira malaria imbere yuko tuvura abagwayi baba baje bafashwe n'iyo ndwara.
Ye, muratubwira ko kwikingira aricyo kintu cyangombwa mu kurwanya indwara ya malaria hakoreshejwe nk'ubwo buryo bw'imisegetera, inziramibu ziteye umuti. Ibindi bikorwa byafasha mu kurinda iyo ndwara ya malaria ni nk'ibihe?
Ubundi buryo bwo kwirinda kiza cya malaria harimo uburyo bwo gutompa mu mazu kugira dushobore kwica iyo mibu iba yinyegeje mu mazu, imibu iba yinyegeje mu bisanzwe. Ubundi buryo nubwo guhimiriza abenegihugu ukuntu bategerezwa kwirinda malaria, tukaza turabahimiriza dukoresheje babari mushakiyago bari ku mitumba, tukabigisha tukabereka yuko ibisanze iruhande y'amazu yabo canke imidengeri y'amazi yuko dutegereza kuza turabikura. Ivyo rero turabibabwira kuko tubona amezi cane cane amezi usanga malaria yabaye nyinshi ari amezi usanga ari amezi y'imvura cane cane kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Aho turakunda kubona twaronshe ibiharuro byinshi by'abagwayi ba malaria canke mu kwezi kw'icumi, kw'icumi na rimwe n'ukwa cumi na kabiri ukibuke turasangamo malaria naho ni yaduze. Nico gituma rero tuca dufata ingingo yo kwigisha abenegihugu mu misozi duce kubaremesha kiyago kugira bashobore kuza barikingira mu kwigiza ivyo bishamba, mu kwigizayo ivyo bitengere vy'amazi. Hanyuma tukaca rero tubabwira yuko bategereza kuza barakoresha imisegetera nk'uko twayibahaye ariyo kuryamamo, atari imisegetera yo kuja kuroba amafi canke gukora imicizi nk'uko, kuko nakanatsinda turafishe n'abaremesha kiyago ku mitumba yose bategereza kuza barabereka ukuntu iyo misegetera bayisasa bayimanika kugira bashobore kuryamamo neza.
Iyi misegetera kandi iracyatangwa ku buntu?
Imisegetera gushika iyi saha mu ntara ya Muyinga itangwa ku buntu. Twagomba dusubire tumenyeshe abari ko baratwumviriza yuko iruhande yuko hatanzwe imisegetera ku bantu bose mu kwa gatandatu kwa 2014 nuko n'ubu tubandana tanga imisegetera ku bana baza gucandagishwa tugatanga imisegetera ku bakenyeci birungenze baza gutimisha imbanyi zabo abo rero iyo baroshye imisegetera biradufasha yuko mu gihugu hagati imisegetera igumye hari na cyane cyane kuri iyo migwi y'abakenyeci iyo migwi ikunda gufatwa na malaria y'abakenyeci birungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu umusegetera tuca turayisubiriza ntitanga rimwe ricima nga mu ntara iwacu ku myaka amaze ndi mu ntara ku rwego rwo kurongora intara imisegetera rimaze gutangwa bwa mbere kuko mu 2009 hari hatanzwe iyindi misegetera no kuvuga mu mwaka initanu habatanzwe iyindi misegetera iyo ni programme rero ubushikiranganji bwacu usanga bugumana ku mupfirikanyi yuko buza burasubiriza imisegetera iba yononekaye.
Murakoze muganga Eric Manirakeza kuri ibi bisobanuro muduhaye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye sport twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse, muri iki kiganiro turavuga muri make ku mikino Olympique yo mu 2024 no ku gikombe cy'isi cya rugubi. Ikaze mu kiganiro cya sport. Komite mpuzamahanga Olympique CEO mu magambo ahinnye yaraye itangaje imijyi itanu izatoranywamo umwe uzakira imikino Olympique yo mu 2024. Iyo mijyi ni Budapest yo muri Hongriya, Hamburg mu Budage, Paris mu Bufaransa, Rome mu Butaliyani na Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itora rizaba mu 2017. Muri iyi mijyi itanu, itatu ntirakoresha imikino Olympique na rimwe, ariko Paris yayigize rimwe mu 1924, naho Los Angeles yayakiriye inshuro ebyiri mu 1932 no mu 1984. Imikino Olympique burugira henda itwara amafaranga menshi, usibye ayo umujyi uzayikoresha uzashyiramo. Perezida wa CEO Thomas Bach yarayatangaje ko CEO nayo izashyiramo amadolari miliyari imwe na miliyoni 700. Ijwi rya Amerika. Imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya munani cya rugubi izatangira ejo kuwa gatanu mu Bwongereza. Ninde uzakurikira Nouvelle-Zélande igifite uyu munsi? Ifirimbi ya nyuma izabyerekana ku mukino wa nyuma ku itariki ya 31 y'ukwezi gutaha kwa 10. Muri iki gikombe harimo amakipe 20. Afrika ihagarariwe n'ibihugu bibiri, Afrika y'Epfo na Namibia. Ayo makipe 20 agabanije mu matsinda 4 azabanza guhiganwa, noneho abiri ya mbere akaba ari azajya muri 1/4. Itsinda A rigizwe n'Ubwongereza, Fiji, Pays de Galles, Uruguay na Australia. Itsinda B ririmo Afrika y'Epfo, Ubuyapani, Samoa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ecosse. Itsinda rya gatatu rigizwe na Tonga, Georgia, Nouvelle-Zélande, Argentine na Namibia. Naho itsinda D ariryo rya kanero n'irya nyuma ririmo Irlande, Canada, Ubufaransa, Ubutaliyani na Rumania. Umukino uzafungura iki gikombe cy'isi cya munani cya rugubi ejo uzahuza Ubwongereza na Fiji kuri Stade Twickenham i Londres saa 3 y'ijoro aho ngaho i Londres, nyuma y'imikino y'amajonjora azaba nyine mu matsinda uko ari 4. Imikino ya 1/4 izatangira ku itariki ya 17 y'ukwa 10. Igikombe cy'isi cya rugubi gikenerwa buri myaka 4 kuva mu 1987. Nshuti zacu, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ni ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane. Umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika, African Growth and Opportunity Act, mu mfunyapfunyo AGOA, akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji n'akarere ka Afrika. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu by'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashyizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu vyemerewe muri uwo mugambi kukuramwe inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. Mu mwaka w'2014 ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni 400 z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'inshuro 250% kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2021. Ukwiyongera kw'amahingurira atari y'ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku 300,000 mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA byatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iki Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo cy'imyaka 10. Ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri kitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Alois,
muri Burkina Faso inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba ko perezida wa Burkina Faso n'umuministre wa mbere w'ico gihugu bagizwe imbohe jo kwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu barekugwa bidatevye. Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko uko ari uguca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Burkina Faso. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nyene Ban Ki-moon aranegura ingene Leta ya Hongiriya iriko irafata impunzi. Ban Ki-moon amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu byazo ko bakwiye gufatwa nk'abantu. Muri Siriya, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry abona ko imfashanyo mu bya gisirikare Uburusiya buriko buraha Siriya byerekana ko Uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa Siriya.
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.